yenererano yo gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka wo buri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Kaze mwese muduteza matwi muri kiganiro cy'urwaruka ndafite ijambo mushikizwa na Francine Kanyange. Turi tariki 25 Nyakanga uno munsi rero tukazaguhanahana ibyimviro ku ijambo ryashikirijwe n'abungere ba Ekleziya Katolika mu masengero kuw'Imana uheze. Bariko berekana amakenga bafise afatiye ku matora yimirije, barerekana ingene mu ntara zitari nke z'igihugu imigambwe itavuga rumwe na leta n'abanywanyi bayo baburabuzwa, ubwicanyi ababukora badahanwa, ugaruka rw'imonera kure rugomba gusubirira abajeje umutekano n'inyifato y'iterabwoba, byose bishobora kubuza ko amatora agenda neza. Ibiri muri iryo tangazo rero ntibyanezereje abari mu mugambwe uri ku butegetsi hamwe n'indi migambwe icuditse nawo nkuko bavyerekanye mu mvugo canke mu nyandiko. Jean Baptiste Bireha aratubwira bimwe muri ivyo.
Wa mbere yaje kwisongana wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru ajejwe kumyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu abicishije ku rubuga ngurukana bumenyi niyihanganiye na gato abungere ba Kiliziya Katolika, aho avuga ko ari abantu usanga mu mayira abiri barangwa n'amafuti ariko ngo bwaca kabiri bakaja imbere ngo nibo bungere. Alfred Innocent Museremu nawe ku rubuga rwiwe konti Twitter yandika avuga ko abo bakozi b'Imana atakindi kibaraje ishinga atari ukubiba injyane n'amacakubiri mu Burundi gushika naho abasabira ko bobohogwa bimwe bita deliverance. Kitigenza umugambwe Saint David de Kruno wa gatandatu gihe yari muri commune Mugongomanga araga atajya umunwa ko mu gusohora ubwo rwandiko abepiskopi barenze ibwirizwa ry'umunani kanabagiriza nabo nyene ko ari abantu batigeze bemera na gato amatora mu Burundi.
Innocent Kubwimana niwe ari mu buhinga bw'ivyuma, turuhuke gato hanyuma ugwaruka tubaho umwanya wo gutanga ivyiyumviro vyanyu. Justin ari muri Malawi ati imvugo y'abari ku butegetsi niyo gutinya kubwiga ukuri bikaba biranga intwaro z'agacinyizo.
Ibyo ntangaje cyane kuko ni uburyo cyane cyane ubutegetsi bw'Ujumbura nisanze buraka cyane abantu babanura muri demokarasi bimugemera guhanurwa agakosorwa n'ibirayireho. Ibyo ariko arakora bitagenda neza kandi no gushyikiriza ishingiro nabyo ni byiza. Nagira ngo ndishimire ntabwo bashobora kugaya mu nge bakabona ko baba baratangora mu butegetsi bwabo. Ubutegetsi bw'igihugu bwose ni ukunyene biba bimeze ukunyene ntibuhanurwa.
Kubwa Bienvenu ari mu ikambi y'impunzi ya Mtenderi muri Tanzania, abari ku butegetsi bohanurwa bakumva aho kwihutira kuvuga amajambo atabereye.
Ekleziya Katolika yaje amajambo bavuze nay'ukuri kuko sibo bayabona bonyine. Mbere ndanavuga nti uruhande rumwe bari banacerewe kubishyira ahabona, twebwe ntugwaruka kubyikuko twikegereza nacerekene ko tudukoreshwa cyane niho tugaha icyizere cy'uko tuzoronka tusige muri politike. Rero umugabo uri ku butegetsi bari bakwiye kumva bagakeburwa bakamenya yuko iri bavuga kandi n'igihagarasho babivuga n'abari inyuma baba bavuga bakavuga batyo ahantu tugorore twikebuke. Kuko abo batohanurwa n'ukuri ndabona yuko n'abana bariko barabyara na cyane cyane ko bavuga ngo bishwe iby'inkora nimba bari njye no mu bana, kuko muri iryo tangazo ryasohotse biragaragara yuko ejo tashobora gusubira ngo bari kwarabara kugira igihugu karambara yemerera bahamije kandi bahinduka rero kubyukuri kujya hanyuma uko tubaha hari rimwe gukaburira imitima abantu duhera imana kubera ko ashira imana imbere hamatukama mu ngorane.
Tugumeye muri Tanzania, Anibal ari mu ikambi ya Nduta abona ko atampanuro nimwe ishobora gutuma abategetsi bariho ubu bavavanura n'umugambi bafise wo gutoteza abo bitavuga rumwe.
Ibintu bikogwa na CNDD-FDD canke n'abasavyo bari muri uwo mugambi CNDD-FDD ntaje nkugwaruka nk'ibikintangaza bivanye n'imyifato zabo kuko bari hari ingendo yo gutukana yo kutagira umuntu n'umwe bubaha yumva tubishaka niko bari batanze bubake rero sinibaza ko kuba abasenyeri bari bafashe ingingo yo kubakemura ko botabahinduka abaguma ari babandi nyene kubera ko basi ko hari uwundi muntu yo bafise ibyiringiro birenze ibyabo gusanzwe ibyo babwiwe n'abungire ba ekereziya katolika byari bisubiye kubabera icyitegerezo bakabona ko ibyo bariko barakora impera n'imperuka kuko bobo bavuga ko ari imana izatuma kubikora ariko bakabona ko kumbure imana atari yabatumye kubikora ahubwo batumvira impanuro bahawe bakabwira zijya mbonera kure bikaruka kuguma zangaza abantu zitoteza abantu zita abantu zikurugisa abantu.
Tubandanirize kuri Pasifika ari mu ikambi y'impunzi ya Kakuma muri Kenya arashima iby'abungere ba katolika bavuze ati ariko ubutegetsi bufise umugambi wo kwica atacamira
ikintu bahuri nyamshi gituma badashaka ko abepiskopi bashikiriza intambamyi babona ziri mu Burundi cabure uko ibintu bibabyifashe bakasha babyamirira kure nuko bo hari ico binyotsa barazi iyo nyinshi amatora uko bama baca babigenzura biriki mbonera kure bikajya mu barabara ikaza kuboha abantu abandi bibakubita abandi by'ibicungire birenze kumva nicyo gituma wowe baba amakora gatolika biraboneka mu matora aheruka aciye akode mu kutemerera kugira ngo abantu bareke gutoteza niyo mpamvu bayiyamiriza kubera bazi yuko yamikurikiranira hafi iby'abantu batotezwa nta kindi gituma batera induru nk'uko no kugira ngo nibica abantu ngazi babimenyeshe rero ikintu mbona ni uko mu gihe nyamba bunini babona bashaka ko amatora yoba nko mu bucungane urwo boreka amashyirahamwe yose yigenga agakora agakurikiranira amatora hafi bakareka gatolika ija kora akazi kayo nk'uko yamye ifasha mu matora amashengero yose agakora nk'uko byari biri kuko ndazi nk'ibwirizwa shingiro bimwemwe ryarabirekura ariko kugeza uno munsi leta nishaka kwereranya ibyo bintu yonyine mashyirahamwe yaratotezwa ayandi arafungwa none numva na gatolika irashikiriye umva nyine n'ukunigira mu menshi icyotegwa ryo mu Burundi cyabura ubuzima bugomba kuzoba mu matora umva bashaka ibintu byorohereza mu bwicanyi bakoze icyotegwa n'ubundi bintu bigiye kuzokora n'ubuzima buke mbona ko butagira ubwo niyo butohera mu gihe cya ntwari zo bishyira mu gihugu.
Ikiganiro ndafise ijambo tukibandanirize kuri Norask ari muri Zambia ati burya ukuri ni kuryoshe kubwigwa
ubwa mbere bwo abanyepolitike nibabe bemera aho kuri gushize kuko rimwe na rimwe ukuri kurajyana ukuri kurajyana ugiye kuraba ibyo ekereziya yarayishyize ahabona mu by'ukuri ni ukuri kudateye amazi mugabe igitangaje ni uko usanga nk'abitwa ko ari abakuru imboneza zo mu migambo imwe imwe na cyane cyane uri ku butegetsi aribo izo usanga bariko bashira imbere abanyagihugu bati ahubwo ibi bintu ni mu byanke ibi bintu sibyo kumbe rero gushika ubu by'ukuri abantu baba baramaze kuba babona nimba ari kinyoma niba ari ukuri baratahura kandi bakabibona rero ubu nta muntu wahava uvuga ko ikintu cyera kandi cyirabura cyane ngo kirirabura kandi cyera ibyo ukunda kuko abantu turabona rero jewe narashimye cyane kukuntu nagerageje gushyira habona amakosa ahubwo leta nayo nyine yari ikwiye kubonera ikavuga iki twikosora aha hantu turiko dutorwa amakosa kuko nta muntu n'umwe atabibona ko ari amakosa bakoze nta muntu n'umwe atabibona ko ari ibintu biteye isoni bakoze rero muri make jewe naneguye imyifato ya Evariste ndayishimiye umukuru w'umugambi CNDD-FDD rero burya ukuri kurababaza umugambi ikintu bakwiye kumenya kimwe ni uko ukuri igihe cyose uzokwimbira ikinogo ukaguhambayo kuzotegereza kuzuka bukebuke kuzuka bukebuke ntakagusemerere kuvuge ibintu byose bigaragara
Nabari mu Burundi baranegura ingene uwahanuye aca yitwa umwansi ni nka Darlene abona ko naho bimeze uko byari bikwiye ahubwo ko uwo wese abona ibitagenda neza mu gihugu atotinya kuvuga kugira ngo bikosogwe
abepiskopi bafutse ibyo babonye ariko umukango uri ku butegetsi wo ntibyari kubanezera kuko babonye uko abepiskopi bafutse ibyo babona kandi bikabakorako amadeshya nyinshi nosaba nuko n'abandi bose babona ibintu ko bitari ko biragenda neza ku mukango uri ku butegetsi boza barabishikiriza kugira umugambo uri ku butegetsi nawo ubone ko ibyo bariko barakora atari byiza kandi bitaryohera bose biryohera bo nyine bariko barabikora ariko abo badasangiye umugambwe bo ntibibaryohera niyo mpamvu rero n'abandi bose babona ko ibintu bitari ko biragenda neza nk'ubu hohemerije amatora ndabona ko umwenga harimo agacinyitso ku Barundi bato bato harimo agacinyitso kuko uwo batavuga rumwe uwo munsi bamubonye ariko arakora ibintu bitajyanye n'ibyo bo bariko barakora uwo munsi uwo muntu arapfuyemo kuko ubwikinyi bwaganguye hashiriyeho muri ino minsi y'amatora zabaye ingorane umugambo uri ku butegetsi uragisibije mu Burundi.
Marley nawe abwira abari ku butegetsi cyane cyane urongoye CNDD-FDD ko umuntu agukebuye atoca mu mwansi
mbona ari uko ari imvugo n'inyifato yo kwikurayo ari n'imvugo mbere igayitse y'urukoza soni aho wenyine yivuguruza mu bintu bimwe n'ibindi turati rero bariko barahabira ngo nta politike bigisha urwaruka abana ibiki kandi amasanamu yirwa arahanahanwa ku mbuga nkoranyambaga mbere yarageze naho yahagiriza abepiskopi katolika b'i Burundi yuko aribo bagomba batangure ubwicanyi mu Burundi kuba ariko bararondera amazina bita umugwimbonerakure ariko akirengagiza bajya abana bariko barigisha bababwira ngo tuzobasonga ko mpaka tubatujije izo njavyi none injavyi ni bande aho nta gitutsi kirimo injavyi ntiwumva ko ari umuntu w'inkozi y'ikibi canke ari ikintu cy'igikoko cononera umuntu kera tuwe batubwira bati wishigikire nyoko wawe cacika ibere twakura tuzi yuko kwica ikintu ari bibi mugabana b'ubu bobo bariko babigisha yuko umuntu wese atavuga rumwe nabo ari ukumwirukako ni ukuvuga abana bazokurana agatima k'ubukoko agatima k'ubwicanyi rero icyo mbona ni uko bokwemera bagahanurwa birashika ko bokwihenda iyo rero umuntu abakibuye ntibocu bamuhindura ngo bamubwire umwansi
dari divan arerekana ingene abarongoye CNDD-FDD bifatira mu gahanga abarongoye ekleziya katolika ko byerekana ko abo bungere bavuze ukuri
negura cyane imvugo y'umukuru w'umugambo CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye aho yifatiye mu gahanga cyane inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi ndetse muri rusange ishingiro katolika bivuze neza ngo iyo umuntu washaka ngo kukwagiriza ibintu ngo abanza ngo kugutuka igitutsi ahubwo biratangaje cyane kuba yaravuze uko turabye n'imvugo z'umugambwe CNDD-FDD mu byivugo byabo no mu ndirimbo zabo niho huzemo ugutukana n'ubushirasoni ikindi naco haraho yavuze ngo barababeshira ngo ntago bigisha ngo guharuka rukiri ruto ruto yuko ngo bagwigisha ibya politiki. Akarero kamwe naka kaheruka kuba ku munsi mukuru witwiwe ngimonarakure, hari abana bitwa ngo nibyana ibiswi by'inkona bavuze amajambo adasanzwe, aho bavuga yuko ngo bazosonga k'abantu ngo mpaka babacakiye ngo umusegetera ku musegetera inzu kunju ngo mpaka babacakiye izo njabyi. Mumaze kwita abantu injabyi, iri jambo injabyi Evariste Ndayishimiye arifata gute? Ashobora kurisobanurira abenegihugu gute? Yewe hari hageze yuko imvugo zijana n'ingiro ariko tukareka kuza turabesha imbere y'abenegihugu. Rero Evariste Ndayishimiye naje hamwe nabo barongoye bafatanije gutwara umugambwe bikosore, kugira ngo umuntu yagukosoye agakweka agakosa kwe gukosora, ubwo umuntu abagukunda kugira ahantu wikosoye noneho abantu bose babone yuko tamarabaga ugira. Rero ibi umugambwe CNDD-FDD uri kurakora na cyane cyane abawurongoye baha impigi urugwaruka rwabo by'ukuri sibyo, by'ukuri byo ariko barakora bamenye uko bazobikurikiranwa. Tugarutse kandi kuri Evariste Ndayishimiye, ndibuka mu kwezi guheze aho hari umunsi mukuru w'imbonerakure yavuze ijambo rivuga ngo turasabye ngo imbonerakure zose aho ziri hose zigende zikosore, zongere zibonane n'abandi barongoye urundi rwaruka mu yindi migambwe, baje hamwe bubake umutekano, ngo kuko iby'imbonerakure zisigaye zikora ngo zimwe zimwe ngo bisigaye ngo byarinze hanyuma. Natwereke rero abo yoba yarahanye bivanye n'ibikorwa bibi baguma bakora, ubwicanyi buguma bubaho, ugutihanganira mu bya politiki buguma bihari.
Tubandanirize kuri Gael ati umuntu yozira guhanura aho kuraba ibibi bikogwa akinumira.
Jyeho gusaba abarundi bose yobava bakagera bakunda igihugu ko twajyamwe tugakeza abepiskopi ba Katolika jojo ritaraba hirya ibintu biko birayangara, jojo rijya umutima amenye bakavuga bati nimugezaho iyi muri ko murakora ntibikwiye umuntu afise ubuntu. Ahubwo jewe mbona abantu bameze nabi nabo baraba ibintu biko birayangara bagahora bakaraba hirya, kuko ibivugwa bya Katolika yavuze nta gisasa yavuze ntabyo yaremeye ntanije iriho ni umushakashatsi kandi n'umwanditsi Twaretoti niwe yavuze ko isi ifite ibibazo canke irabangamiwe kubera ko atari abantu bakora ibibi ahubwo ari abantu baraba bakirabira hirya bakababaruririzi. Yavuga ngo le monde est dangereux à vivre que non pas à cause de ce qui fait le mal mais à cause de ce qui regarde et se fait. Nibo rero babo bari bakwiye kumenya ko ari abantu n'igihugu kiba nabi abo bantu ntibumveko.
Dusubire muri Tanzania duheraheretse kuri Sidi ari mu igambi ya Nduta ati nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba.
Bajya bamenyesha Imana bose n'abantu bazejwe imitima y'abantu, rero imitima y'abantu ntizotunganirizwa ahantu hameze nabi. Ntituzobaho mu burongozi butera abantu inzigo bigisha abandi kwicana hanyuma abazejwe imitima y'abantu ngo babihore uko nyine bareke kubivuga, kuko ntacyo bazoba bamaze. Ntahandi bazoba baretse umubisha akagwa mu kabi hanyuma kabi kadomutwara mugabo nawe wakabonye kadomujyako nkuko nabo nyine babivuga. Rero kuri abo muri CNDD-FDD kuba bavuga amajambo ntibitangaje, kuko n'Imana yo nyine bonyine bavuga ko basenga ntituzi iyo ariyo karatsinda, ubona ko ibimenyetso byabo berekana ibintu by'amabuye ko ariyo ahantu baza gusenga baza kubaha ibitandara. Rene ni ukuvuga abarundi tadusize mu bigirwamana aho kugushyira mu nzira nziza kumenyesha urukundo. Ntakundi rero bari kuvuga kuko abepiskopi Katolika uko igenda iratandukanye nabo n'ibyo bagenda bakora. Ntibari kwihutira kuca bavuga amajambo ngo abo bantu ngo bitaye mu bitabara abantu biki n'ibiki, kuko byose birabaraba, kuko kandi n'abarundi nabo bazivuga ko nabo nyine ari abarundi. Mbega kubera iki babarondera mu muri rya mizi ya za shumi tubwira baronke ababafasha bashobora gukora ibintu mu butungane, bategereza kumviriza impanuro babahaye hanyuma bakazigira ko. Kuko mu Kirundi baciye umugani ngo nyamubura ikimuhanura niyo nyamubura ikimuhamba, ngo gako karamare nako gasha abagabo babona ariko hari isabagura abo nyine.
Ayo majambo yumva tuteye n'amagambo yo bari yumva
ayo majambo yumva tuze
bamwe bacika matusi
ayo majambo yumva tuze
abantu kuciwe kayuguru
ayo majambo yumva tuze wengi kuko kaba tikipitira kubaka ninge nawe ndakubate
ikiganiro ndafisi jambo mwariko murumviriza haniyo kigarukiye twaciye ijya nino byashikirijwe ku Imanweze na bungere ba Eklezia Katolika mu Burundi kubijanye n'ingene ibintu byifashe mu Burundi n'ingene abari mu gambwe uri ku butegetsi bavyakiriye abatanze intererano mu kiganiro hanini baneguye ingene hari abatihanganiye abo bepiskopi mu kuvuga n'amajambo atabereye basaba ko aho ibintu bitagenda neza byokosogwa ani naho tuciye tubikebanurira mwari kumwe na Francine Kanyange kuri mikro na Innocent Kubwimana mu bwinga bw'ivyuma naho kuri ndisango cari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.